shere nugira Nufate kugahera Kumahera wabone chabia Bafuka ngura nuka Ahugia nituvire mukibanza Ugie kuresha ujutu dobo 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 yeah. Kuberubu kene kawe Makuhaya mazina jisio korore Mbogi sanu mavu Kura sanu mavu Wachana karongo Oya niite johawa Akikuheba tangare Kuheba zo tangare Matangare 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 Imana niite johawa Mazo kutamutama The big man manager wewe Gura tesa wewe Nuwafata kanoti Mazo kutamutama The big man manager wewe Gura tesa wewe Chona rose numva no bivango naho nyene aho tigitira aho wewe fatira aho girushike naho nyene aho kamati aho iho bipira aho girushike aho ni tacho hawa ni zejo akikuheba tangare kuheba zo tangare matangare 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 imana ni tacho hawa ni zejo akikuheba zo tangare kuheba zo tangare mifuko ya Suri noti wazisana Nuwafata kanoti Mazo kutamutama The big man manager wewe Gura tesa wewe Nuwafata kanoti Mazo kutamutama The big man manager wewe Gura tesa wewe Akanoti akanoti Ugafise Akanoti akanoti Kuyisina chabu Akanota kanoti ni womuti Akanota kanoti Kuhuga fise Akanota kanoti Ukirabure murahu Akanota kanoti ni womuti